muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza banywanye, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbahe ikaze muri aya makuru. Dore ingingo z'ingenzi kuri uyu wa gatanu. Ni umunsi w'umuganura mu Rwanda.
Ngo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona. Nari mfite ikibazo cy'ubukene, ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo, ubwo nta bwoba.
Uyu ni umuturage wo mu karere ka Rutsiro washumbushijwe inka mu muhango w'umuganura. Burundi burategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha. Uganda yatangiye gusana umuhanda wa gari ya moshi wubatswe n'Abongereza mu gihe cya gikoloni. Naho mu Burusiya, urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 19 umunyapolitiki Alexei Navalny utavuga rumwe na President Vladimir Putin. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Mali. Abasirikare ba leta ejo baguye mu gico cy'aba jihadist mu ntara yitwa Menaka, ni mu burasirazuba bw'amajyaruguru hafi y'umupaka wa Niger. Leta ntiyatangaje umubare w'abapfuye. Fidele Niyonga baraduhe inkuru.
Uyu mutegetsi w'umusirikare yatangaje ko amatohoza ya mbere yerekana ko batakaje abantu batandatu. Yavuze ko ariko bararondera irengero ry'abandi bantu bataratorwa gushika ubu. Yavuze ko abo yise abakora iterabwoba batakaje abagwanyi batari munsi ya 15. Amari umwe mu bategetsi b'abasivile bahabereye icyo gitero yavuze ko bafatiye hamwe abasirikare bapfuye bakomeretse n'abirengero ryabo ritazwi, bashobora kuvuga ko ari 20. Abo bategetsi bombi ntibashatse ko amazina yabo amenyekana kubera abategetsi ba leta ya Mali batari yemeza amakuru yerekeye abo baba bapfuye cyangwa bakomeretse. Umutegetsi w'umusivile yavuze ko igisirikare cya Mali n'abagwanyi b'umugwi w'abacangiro b'Abarusiya Wagner barungitswe aricyo gitero cyabereye. Hisunzwe amakuru atangazwa n'igisirikare n'igipolisi, abagwanyi ba leta ya Kiisilamu bakoze igitero ku modoka z'igisirikare zari ziherekeje amakamyo yaragiye muri Niger, igihugu kibanyi cyageramiwe n'ikwiragira ry'ibitero by'abagwanyi b'Abayisilamu hamwe n'ibibazo byatewe na kudeta y'igisirikare iherutse kubera muri icyo gihugu.
None tujye muri Uganda. Uganda yatangiye gusana umuhanda wa gari ya moshi wubatswe n'Abongereza mu gihe cya gikoloni, ushobora kugabanya ibiciro byo gutwara ibintu bijya mu bice by'amajyaruguru y'igihugu muri Sudani y'Epfo no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eugenie Mukankusi aratubwira ibindi.
Hashize imyaka ibarirwa muri 40 uwo muhanda udakoreshwa. Ni umwe mu mihanda ya gari ya moshi yakoreshwaga mu bihugu bigize uburasirazuba bwa Afurika, uhuza ibyo bihugu n'icyambu cya Mombasa ku nyanja y'Ubuhinde muri Kenya. Wari warubatswe hafi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 mu gihe cy'ubukoroni bw'Ubwongereza. Iki gihugu cyakoronije Kenya na Uganda. Uganda yafashe icyemezo cyo kuvugurura uwo muhanda washaje nyuma y'imigambi yo kubaka imihanda ya gari ya moshi ijyanye n'ibihe, ariko ntibashe kubona amafaranga yagombaga kuva mu Bushinwa. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Uganda yahagaritse kontaro yari yaragiranye na sosiyete China Harbor and Engineering yagombaga kubaka umuhanda ugezweho wa gari ya moshi. Uyu muhanda wari buzatware miliyari 2,200,000,000 z'amadolari. Ubu Uganda irashaka isosiyete nshya yasinyana nayo kontaro. Hagati aho, John Linon Sengendo, umuvugizi w'urwego rwa Uganda rushinzwe ibirebana na gari ya moshi, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ku isosiyete CRBC, China Road and Bridge Corporation, ishobora gusana uwo muhanda ushaje ku gihe cy'imyaka 2 kuri 55,480,000 by'amadolari yatangwa na guverinoma ya Uganda. Ni ukuvuga 200,000,000 z'amashiringi ya Uganda. Igice kingana na 382,000,000 kizasanwa gihuza umujyi wa Tororo mu burasirazuba bwa Uganda hafi y'umupaka na Kenya, na Guru mu majyaruguru ya Uganda hafi y'umupaka wayo na Sudani y'Epfo.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burusiya. Urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 19 umunyapolitiki Alexei Navalny utavuga rumwe na President Vladimir Putin. Ni inkuru ya Diane Ninazwe.
Umunyonoro w'imyaka 19 Alexen Nalvani yaciriwe huje wiyongera ku yindi myaka 9 yari yaraciriwe. Ivyaha bishasha umunye politike ari mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya yagirijwe bimwe ivyumviro vy'intagondwa. Urubanza rwa Nalvani w'imyaka 47 rwabereye mu mwiherero. Akimara gusomerwa urubanza yaciriwe yabonetse amwenyura kandi atekanye. Nalvani hazofungirwa mu ibohero rirungikwamo abagirizwa ivyaha bikomeye birimo ubugizi bwa nabi burengeje urugero abaciriwe umunyororo wo guherayo n'abashobora kubangamira ikibano. Ishami mpuzamakungu ONU ryaciye risaba Uburusiya kurekura vyihuse Nalvani. Umwe bwa Buraya nabwo buvuga ko urubanza rwaciriwe Nalvani atari ugo kwihanganira impande zitandukanye zirimo Ubudagi, Ufaransa n'amashami mpuzamakungu arimo aharanira agateka kazi na muntu nazo zivumera zivuga ko urubanza rwaciwe ari urwango ndagonde. Ejo kuwa kane Nalvani yari yavuze ko yiteze gucibwa umunyororo w'imyaka myinshi. Nalvani yatawe muri yombi muravyibuka mu 2021 inyuma yo gutahuka avuye mu Budagi aho yari yagiye kwivuriza ishano rikaze abatari bake bemeza ko yari yahawe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Yamenyekanye cyane mu matohoza n'urugamba bwo kugwanya ibiturire mu Burusiya no gutunganya imyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Guverinoma y'Ubuhinde, guverinoma y'Ubuhorandi mumbabarire ni y'Ubuhorandi yahagaritse by'agateganyo ubutwererane bwayo na Nigeri kubera kudeta yo ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize kwa 7. Eugene Mukankusi aragarutse.
Byavuzwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara uyu munsi kwa 5. Ubuharande busanzwe bushyigikira porogaramu zitandukanye mu gihugu cya Nigeri n'ubufatanye mu iterambere no mu bijyanye n'umutekano binyuze muri guverinoma. Cyakora bwavuze ko budashaka gushyigikira abakozi kudita. Muri iryo tangazo, guverinoma y'Ubuharande yongeyeho ko irimo kureba uko yafasha mu zindi gahunda z'ubutabazi muri Nigeri biciye muri ONU no mu yindi miryango mpuzamahanga cyangwa kubafatanya bikorwa imbere mu gihugu. Kuva habaye kudeta, ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi byahagaritse imfashanyo yabyo, nubwo Nigeria ari kimwe mu bihugu bitemye ku isi kandi kikaba ahanini kibeshejweho n'inkunga ituruka hanze. Hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari y'umwaka iva hanze. Bitewe n'uko ikize kuri uraniyumu no kuri peteroli, kandi ikaba igira uruhare rukomeye mu rugamba ku barwanyi ba Kiyisilamu mu karere ka Saheli, Nigeria ifite ikivuze gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburayi n'Uburusiya.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dushimire bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Mushobora kuyasanga kandi no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari ni mu Burundi. Leta irimo irategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha w'2024. Ni inkuru Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, turayigezweho na Thierry Vendayishimiye.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi, harimo itegeko riwugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abagize ibiro byawo bashyizeho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusasuma. Harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye bazoshikiriza ingene urwo rusasuma ruzoba ruriko ruragenda. Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika igituma haratunganyijwe iryo hugurwa ku bamenyeshamakuru.
Iyo rusasuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi Leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Abamenyeshamakuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusasuma atanumwe avuyemo. Icyo ni igikorwa kinini tubasaba, kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo, baze barahimiriza abantu bababwira ati yamara kwitabire rusasuma.
Abamenyeshamakuru baronkejwe inyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, bashimye ko Leta itabibagiye muri uwo mugambi. Bizoza Adolphe, umumenyeshamakuru wa Byizigiro, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa.
nihereye ko je ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise kandi naratahuye byinshi ntari sanzwe nzi kubijyanye n'icyoro rusasuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ibyo twiteze kuri rusasuma uru rugiye gukorwa kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima z'igihugu burimye n'ubworozi dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu
abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi Mukeshimana Jane akorera radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru
baratwibukije amategeko y'umwuga mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba bwo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose canke uko tubibonye kose hanyuma baratwigishije amajambo amakuru makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi
Urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bikora ruzoherekeza abamenyeshamakuru mu gihe cya rusasuma Osiye Karimwabo azobajeje ico gikorwa agibutse abamenyeshamakuru ibijyanye n'ico bazoba bagiye gukora
Si bishasha bice bari bamaze no kuza baramenyeshamakuru ku bindi bikorwa bikomakomeye by'igihugu rero muri uyu mugambi basabwa kubyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiza amakuru gihohoye neza amakuru bajoneza maze bakabwira barundi eka n'amakungu ingene uyo mugambi uzuri ku rusansuma ruzobari kuragenda kugira ngo noneho urusansuma ruzogende neza cyane mu Burundi
imiliyaridi 85 mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma nyo n'izina rwimirije mu Burundi umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusansuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka Nicolas Ndayishimiye agasaba kunzi w'u Burundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza
uburyo novuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma imiliyaridi 45 ku miliyaridi zababa 85 zategekanijwe kugira ngo ibikorwa vya rusansuma bishobore kugenda neza numva yuko leta imaze gutanga novuga ibirenze igice c'amahera kenewe no kuvuga hafi bitigira 51% kw'ijana cy'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu byo kugumuka no saba abafasha Burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke babo bumenyi kugira ngo iyo rusansuma izogende neza
ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigire by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi uburaro uburimyi n'ubworozi kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga bitegekanijwe ko urwo rusansuma ruzoba mu kwezi k'umunani umwaka uza w'ibihumbi 2024 atagihindutse
Radijwi rya Amerika umuryango w'ibumbye Loni wafunze ibiro byawo by'uburenganzira bwa muntu by'Kampala guverinoma ya Uganda yanze kongera igihe cy'amasezerano bari bafitanye yarangiye rero ibindi kuri iyi nkuru Diane Nini nazwe
Igisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu kizokugara Burundi ibiro vyacu bikuru biri Kampala ku murwa mukuru wa Uganda kwa gatandatu w'inondwi amashami y'ico gisata ari mu gisagara ca Guru kizuga kabiri mu bunini muri Uganda hamwe no mu gisagara ca Moroto yo yugaye mu misi heze igisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu cari kimaze imyaka 18 gikorera muri Uganda komisere mukuru w'ico gisata Volker Turk yatangaje ano makuru agi ati birababaje ko ibiro vyacu muri Uganda bigiye kugara imyaka 18 twari tumaze muri ico gihugu twakoranye neza n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu abanyagihugu bava mu mice itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu muri Uganda ibiro bikuru vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu vyo bivuga ko vyashoboye kurangura imyaka 18 kandi vyishimiye mu gihe vyari ku butaka bwa Uganda harimo gufasha ico gihugu guteza imbere amategeko atandukanye akaja ku murongo w'amategeko mpuza makungu. Aha ariko Volk Turker atwara ishami rya Univision agateka kazi na muntu ku isi aragwa akagaruka agira ati naho hari intambwe Uganda yateye impinga iracari ndende mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu. Mu burorero ONU itanga mu bisata bikiyeraje ishinga harimo icuka kibi abaharanira agateka kazi na muntu n'amenyesha makuru bariko bakoreramo mu gihe Uganda yiteguriye amatora rusangi yo mu 2026. Mu itangazo ONU yasohoye uno munsi yagarutse kandi no ku itegeko rishasha rihasha abakundana bahuje ibitsina. Iryo shyirahamwe rivuga ko rije ryatanguye kugira ingaruka mbi ku banyagihugu muri Uganda.
Radio Ijwi ry'Amerika tujye mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu rwijeheje umunsi ngarukamwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu. Umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro hamwe n'abakozweho n'ibiza. Ni inkuru ya Gloria Tuyishime.
Ibirori byaranzwe no kuganuzanya n'igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe. Byakozwe abagize icyo beza bako myaka abatakaje ibihingwa byabo mu biza byabaye mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu ubw'imvura nyinshi yibasira guturere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo n'aka Karutsiro. Leta y'u Rwanda kandi yoroje bamwe mu baturage baburiye amatungo yabo muri ibyo biza. Ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri Leta nka UNICEF, abana bato bahawe amata nk'ikimenyetso cyo kurandura imirire mibi n'igwingira nk'uko bikubiye muri gahunda ya Leta. Kugeza mu Rwanda igwingira riri igipimo cya 33%. Ibirori by'umuganura muri Rutsiro byaranzwe kandi no gusura imurikabikorwa ry'abahinzi n'abakora ibikomoka ku buhinzi harimo ikinyobwa cya kawa, abahinzi b'imyaka itandukanye, abakora ubukorikori, imyenda n'inkweto n'ibindi. Bamwe abaturage baganiye n'Ijwi ry'Amerika batubwiye ko bijije uyu munsi n'icyo bibutsa.
Umuganura ukibutsa bya kera tutari tuzi nkatwe batoya tukabimenya natwe abo tuzabyasanya tubabwira.
Abakurambere bacu ko nibagira kumuganura bagatumira umuryango bagasangira hamwe batuze umuganura.
Nubwo abaturage bemeza ko bawizihije uyu munsi bagaragaza ko nyamara ugenda wibagirana.
Ubundi ikintu gituma bitakibaho bitanagikorwa ni iterambere ryaje ubu ngubu. Kuko urabona nka kera umuturage yahishaga inzoga agatumira abavandimwe bakaza bakicara bagatangira bagasabana bakaganira emwe bakanatarama bakanabyina. Ubu rero ntabikibaho.
Nkuko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuhinzi, hatabayeho ubuhinzi umuganura nawo ntiwakizihizwa. Ndebende Emmanuel, ubwatsi bw'amatungo bwatwawe n'inkangu.
Kuko hari nk'amatungo hari nk'ubwatsi umuntu ajyagaho amatungo bwagiye buragenda kubera ko ahantu ho ku musozi yahanamye hari nk'ubwatsi bwa bugiye watera inkangu yazi ikabutwara. Ubu hari umurima afite ubwatsi bwagiye ari bwinshi hacikamo n'inkangu nini.
Ku rundi ruhande aba baturage bemeza ko nanone bafite icyizere ko bazahinga bakeza mu gihe ibiza bitongeye kubasiga iheruheru.
Igihembwe tuzigira ijuru ryiza turemera tuzahinga mbere kugira ngo noneho imvura izagwe duhita dutera noneho kugira ngo noneho sasa noneho igihe nikijya kurenga izuba rizagenda ko benda twejeje amezi kino gihembwe tuzigiye ko tuzagira umusaruro.
Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Bitegeko Francois yashimangiye ko uyu munsi ugomba guhitura Abanyarwanda kwisuzuma ku bitaragenze neza.
Umuganura ufite akamaro atwibutsa ko tugomba gukunda umurimo. Uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira ariko n'abo twatsikiye tukikubita agashyi.
Mu birori byo muri Rutsiro ababuriye amatungo yabo mu biza nabo bashyizwe igorora. Nta wamenya iminsi azariya yaburiye inka ze ebyiri mu biza.
Twabuze inka bitewe n'ibiza nabuze inka ebyiri noneho mbiyaga kuvuga ati ababuze inka tugomba kuzabashumbusha mwihangane. None uno munsi ndabona inka nyibonye uwo mubyeyi arakoze arakabaho. Ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona. Nari mfite ikibazo cy'ubukene ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo.
Ku ikubitiro Bwana Musafiri Defense Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yavuze ko bahuye nabyo bazakomeza gufashwa. Yasoje asaba Abanyarwanda kwimakaza umuco w'ubumwe binyuze mu muhango w'umuganura.
Leta yasanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro kunga ubumwe, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubupfura ndetse n'izindi. Ni byose tubisanga mu muhango w'umuganura. Reka rero dushyigikire iyi ndangagaciro y'ingenzi y'ubumwe bw'abanyarwanda nk'imwe mu nkingi ubumwe bw'u Rwanda yacu yubakiyeho muri minsi hari abatangiye kwibagirwa.
Icyakora abaturage bo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bo basanga batagakwiye kwizihiza umunsi w'umuganura. Ese ni ukubera iki? Uko amateka y'u Rwanda bivuga, umunsi w'umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma ya Gihanga Ngomijana wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda. Igitaramo cyo kwizihiza uyu munsi giteganyijwe kubera i Nyanza ku gicumbi cy'umuco. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti "Isoko y'ubumwe n'ishingiro yo kudaheranwa." Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, Karere ka Rutsiro.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Siporo n'imikino. Amakipe azakina kimwe cy'umunani kirangiza mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore muri Australia na Nouvelle-Zélande yose yaraye amenyekanye. Arimo atatu y'Afurika: Maroc, Nigeria na Afurika y'Epfo. Zambia yasezerewe itsinzwe imikino 2-3. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye ukurikirana iyi mikino, ari mu mujyi wa Brisbane muri Australia, aho Nigeria izahura n'Ubwongereza kuwa mbere muri kimwe umunani. Ndizeye aratubwira uko imikino izakurikirana.
Ihugu 16 kuri 32 byari byatanguye rino higanwa nivyo byaraye birose uburenganzira bwuzuye bwo kuzokina inkino z'igice cy'umunani gishira icyanyuma. Ni ibihugu 16 ariko rero n'igishimishije nko ku mugabane wa Afrika. Muri ibyo 16, bitatu biba ku mugabane wa Afrika. Ingene rero inkino zitegekanijwe kuzogenda ni uko inkino zizotangura kuri uyu wa gatandatu, aho umugwi serukira gihugu w'Ubusise uzotana mwitwe na Espanye mu gisagara cya Auckland muri Nouvelle-Zélande. Inyuma y'ugo rukino hazoca urukino ruzoca ruhuza umugwi seruka igihugu w'Ubuyapani n'umugwi seruka igihugu wa Norvege mu gihugu cya Nouvelle-Zélande na cyonyine. Izindi nkino zizoca zibandanya ku munsi w'Imana, ahategekanijwe izindi nkino zibiri, aho umugwi seruka igihugu w'Ubuholandi cyangwa wa Pays-Bas uzoshutara mu mitwe n'umugwi seruka igihugu wa Afurika y'Epfo bita Banyana-Banyana. Hanyuma inyuma y'ugo rukino hakazocakurikira urukino ruzohuza umugwi seruka igihugu wa Suède n'umugwi seruka igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa mbere hazoca izindi nkino zibiri, umugwi seruka igihugu w'Ubwongereza uzocutara mu mitwe n'umugwi seruka igihugu wa Nigeria. Hanyuma igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro mu masaha yo ngaha muri Australia, nuko umugwi seruka igihugu wa Australia uzohuza ubwayi na Denmark. Inkino zibiri za nyuma zikazoca zikinwa ku munsi wa kabiri, aho umugwi seruka igihugu wa Jamaica uzocutara mu mitwe na Colombia. Hanyuma seruka igihugu w'Ufaransa ugaca ukina n'igihugu cya Maroc.
Afrika twagize amahirwe imigwi itatu kuri ine yashoboye kunguruza. Niki cyatangaje?
Nimboneka rimwe nibyo ni higanwa rya mbere ryitabwe n'ibihugu byinshi, ariko rero ibihugu byaserukira Afrika byahura ari nka bine nyene. Ariko rero igitangaje ni uko ari ryo rya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru na cyane cyane ku bihugu biserukira Afrika kubona ibihugu bitatu bironka uburenganzira bwuzuye kubandanya inyuma y'inkino zo mu migwi.
Muri iyo migwi naye amahirwe uyiha muri cyo kimwe cy'umunani ko ishobora no gushika imbere
ku bihugu byo muri Afrika. Nibaza yuko ibitangaza barabikoze, nta wuzi yuko muri kino gice cy'umunani gishira icyanyuma hashobora kuboneka ibindi bitangaza, hakaboneka umugwi ushobora kubandanya mu gice cya kane gishira icyanyuma. Ariko rero kubiri biro bihugu 16 nabyo nyene bigiye gukina zino nkino z'igice cy'umunani gishira icyanyuma, biraboneka yuko gushika kuri uno mwanya bigoye kubona igihugu kifise amahirwe cyangwa ibihugu bizo bifite amahirwe menshi gusumba ibindi kuzotwara kino gikombe, kuko hari nk'urukino rudasanzwe ruzohuza mu guseruka igihugu wa Suède no mu guseruka igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho rero tugaca tubamenyesha yuko nk'ibyo bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ya mbere ku isi, mu gihe Suède iza mu kibanza cya gatatu ku isi. Hari n'undi mugwi uri kuratangaza batari bake atari uwo guta mu nda cyangwa mu guseruka igihugu w'Ubuyapani. Ni igihugu kiboneka yuko gihagaze neza mwanye umupira w'amaguru inyuru aho dutara mu bitwe na Norvege.
Mu kurangiza, naho ku byerekeye icyo gikombe, ku byerekeye ko cyateguwe abarorerezi, ku byerekeye ye chono kuita ambiance wana bifa shegute gushikubu
gushikubu igisi miche chani mwini zino hilo ziki konde chisi ose chaba kenye ziki yuko kiwira mwini vino vifugu viviri jano verzera na australia kwa menyesha yuko ali higano waigoneka yuko jitabga nabaro lirezi venshi aliko kani kwa menyesha yuko kuru yu waga tanu isha mwiju mpira maguru kuhisi fifa jata angaje kumugaragara yuko amatike angana numurioni nili humbi ama jani nguza mirongi tanu aliyo amaze kugugwa aurewa kawa menyesheje yuko inwe misi chumi ni tanu gusa iheze kino gikombe chisi yose gitangwe mkine kwa mwili vino vihugu imbuga lero zichako izo hino zia kuikianu wachane gusumba uko vizagende mvihugiri na chumi ni chenda mwihigano hili jari javiri mvihugu chubu Faransa izo lero akabalivi mvihoneka yuko zino higano wanaho niliko livera mvihugu vigoye yuko hino zikulikianu wakivikiviri ilaho kubihugu vya mwili Afrika nijo kumugawane wa Asia na Buraya viraboneka yuko ibitigiri vya wakulikiana zino gino vishimishi je chane
murakoze
chane
Radio Ijwi rya Amerika Sport n'imikino ni no mu Rwanda irushanwa rya 2026 rya Afro Basketball 2023 rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore rizasoza ejo kuwa gatandatu I Kigali mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda ararikurikirana nyine nawe ari I Kigali mu Rwanda
Mu mukino w'intoki basketball ejo kuwa gatandatu hazarara hamenyekanye ikipe izegukana igikombe cya 2026 cya Afrika cy'ibihugu ku makipe y'abagore mu irushanwa rimaze icyumweru ribera mu nzi imikino ya Beka Arena I Remera umukino wa nyuma muri Afrobasket y'abagore uzahuza ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ikipe y'igihugu ya Senegal guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha I Kigali uyu mukino wa final uzabanzirizwa n'umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Mali imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza yabaye ejo kuwa kane Nigeria yasezereye u Rwanda irutsinze amanota 79 kuri 48 hanyuma Senegal ikuramo Mali itsinze amanota 75 kuri 65 tunyarukiye umupira w'amaguru ikipe ya Lyon Sport yateguye umunsi mukuru wo kugaragaza abakinnyi bayo muri uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira ibyo birori byiswe Lyon Sport Day cyangwa umunsi w'igikundiro bizabera kuri stade yitiriwe Pele I Nyamirambo ejo kuwa gatandatu kuri uwo munsi hateganyijwe umukino mpuzamahanga wa gicuti uzahuza Lyon Sport n'ikipe ya Police yo muri Kenya ukazatangira saa 12 z'umugoroba ikipe ya Lyon Sport niyo twaye igikombe cy'amahoro ikazahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'impuzamakiri hamwe umupira w'amaguru muri Afurika Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda dusoreze amakuru yacu muri Zimbabwe aho Nelson Chamisa umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya mbere arega Perezida Mnangagwa kwica amategeko ni inkuru twateguriwe na Fidele Niyongabo
Mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press Nelson Chamisa yagabishije kandi ko ingingo izarizo zose zo kwivanga mu matora zoba muri uku kwezi zizofatwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa President Mnangagwa zishobora kujana igihugu mu kaga Chamisa azohiganwa mu matora azaba ku itariki 2023 y'uku kwezi k'umunani na Perezida Mnangagwa hamwe n'umugambwe wiwe ZANU-PF umaze imyaka 43 ku butegetsi yatangaje ko leta iri kiryo umutima abanywanyi b'umugambwe wiwe imbere y'amatora Chamisa yatangaje ko Mnangagwa yakoresheje inzego z'igipolisi n'amasentare mu ntumbero yo gukandamiza abatavuga rumwe na leta kubuza amakoraniro no kwangira abanyepolitike guhiganwa mu matora Nelson Chamisa yarerekanye impungenge zitari nke zigaragaza ko igihugu cya Zimbabwe cyaranzwe na kahise k'ubwicanyi uruhagarara hamwe n'amatora yabaye mw'amahinyu kishobora kandi kuba kiriko gitera kija muri iyo nzira Chamisa ayoboye umugambo utavuga rumwe na leta Citizens Coalition for Change yavuze ko Perezida Mnangagwa ariko akora n'impaka ibintu bishobora gutuma hari ibibazo bikomeye mu gihugu
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda babanye inshuti zacu naha rero amakuru ahumurije mbibutse gusa ku Rwanda rwijihije umunsi ngarukamwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'uburengerazuba hamwe n'abakozweho n'ibiza maze rero weekend nziza murakarama